VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Abakomeje kutwumva, ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho amakuru mu kirundi n'ikinyarwanda hano i Washington kuri mikro, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Muri uyu mwanya turibanda ku makuru avugwa mu Burundi.
Muri aba bahunga harimo abanywanyi benshi bari bafashe ingurane muri iyo shyirahamwe, bamwe n'abakozi ba leta cyane cyane abigisha, bamwe bamwe n'umushahara wabo baciye babuhagarika, ubu ntibagihembwa.
Uyu ni Cyprien Gahuguru, ni umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa Sefukame dushyikirane ryo mu ntara ya Kirundo. Arasobanura impamvu zigiye gutuma ishyirahamwe ayoboye rihagarika akazi karyo. Iki kibazo cy'ingaruka politiki y'u Burundi igiye kugira ku rwego rw'ubukungu turakigarukaho gato mu biganiro byacu mu kanya kari imbere. Mbere yo kujya mu Kirundo ariko duhere mu murwa mukuru Burundi, Bujumbura, ahari icyuka cy'urwikekwe hagati ya polisi n'abaturage bo mu duce tumwe na tumwe tw'umujyi, ahabereye cyane imyigaragambyo myinshi mu minsi yashize. Aho harimo Cibitoke, aho abanyagihugu bavuga ko hari bamwe muri bagenzi babo mu baturanyi babo basigaye bagurisha abandi muri polisi. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni niwe utugezaho ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Naciye ndamubaza kubera yari ayubu n'abandi bambaye sivile nabo bari kubarasaka.
Murasaka n'abantu bambaye sivile?
Yego, ayubu niyo yari yambaye teni, nabo bapolisi nyine bakikuja ngaho mu rupangu bari benshi cyane. Hanyuma abapolisi baca ndababaza, none tubarize he basi? Tubwire basi aho tumubarize. Ngo ke, gurake ntikumenya aho tumutwaye. Yego, ngo tumutwaye muri dokumentasiyo. Icyo kintu baciye batwishura.
Uwo ni mushiki uwitwa Alex yatwawe n'igipolisi ku mugoroba wo kuri wa kane, inyuma yo gusaka ibigwanisho bakabibura. Abo mu muryango wa Alex bavuga ko umwana wabo atana politiki yari arimwo ku ibarabara rya 12 mu Cibitoke nimero 41.
Twe twatewe n'igipolisi, tubona hajya abapolisi benshi cyane, atwabararenga nka 200 kuko hajya hose ku nzira, hari ibyo abapolisi hajya hose gushika kuri 11 bari benshi rwose. Nje ndababaye kubera umusaza wanjye ndamuzi bikwiye, nawe ibintu by'umugambwe yigeze ajamwo.
Ntiwumva igituma yo bahunganya?
Sinumva icyo kintu bandise ngo arahungabanya umutekano, iyo coza coba kije gituruka kuko n'ababanyi baramuzi.
None bibaza ko igipolisi cyo bacarabikuye hari makuru cyake?
Ntabyo tuzi, umva hariho turumva ko ari abantu mbwa mu Cibitoke ngo bagenda baratanga amazina y'abantu bavuga ngo baramwikese cyangwa bagize iki. Umva twe tuyumvire ko hari umuntu iyo batanze izina rya Alex baramugurishije kuko ibarabara ryose baramuzi ko turumva ko abantu batwaye muri dokumentasiyo bakubitwa. Nshaka kuvuga uti uyu muntu bamutwaye hariya, nk'ubu gushika uno munsi ntituzi ko ari muzima kuko gushika iyi saha bamutwaye ryo saa 10 gushika ubu ntituzi.
Ntimugenda kumuraba?
Ntituzi yari tuje kumuraba, he ntituragenda kumuraba kuko ntituzi yari.
Kandi barababwiye ko ari muri dokumentasiyo?
Urumva ibyo nivyo uyo yavuze, kandi umva yabimbwiye umengo ariko aranyikura. Ariko nk'abo twabajije bavuze ati ayubu ngo afashe abantu ngo atabatwaye ngo muri desere ngo batwara Mukamenge. Mukambi wo Mukamenge nayo tuzi, umva dushaka rero mu mwanya tugende tubaze aho dushoboye gushika tubaze.
Uyu mutama ni umuvyeyi wa Alex avuga ko ari akadenderezo kakorewe umwana wiwe.
Niwe nari ndyamye acaraza legisi acaraza arambwira mu gitanda, aje ambwira mu gitanda saa 10 aca rero araza barasaka munsi y'igitanda munsi y'amatara barahenura ngo baraba amabunduki, basaka amabunduki utuntu twose barasakambura mu cyumba barondera ibunduki. Ndaheze ndababwira nti je nta bunduki na mbiri ngaha, namba nimusure hose nta na kimwe. Baca barasohoka, basohotse niho baca basaka mu zindi nzu zose ziri mu rupangu barabura. Basohotse ikintu bari bagira ngo ngwibirata ngo nizigisoda hama bararaba baca barabita ngaho baca barasohoka. Basohotse bageze ngaho ku ibarabara niho baca basanga abasore ngaho batatu bicaranye na legisi ngaho aho kuri ico aca rero arabayobora bose aca babapakiza imodokari barabajana.
Mbega mwita none wibaze ko ari kubera iki bahisemwo umwana wawe kaba ari we batwara kuri iri barabara ryose?
na kanga zina ngo hariho abagurisha abantu gucyo nabamugurishije gucyo baza ko bakuyemwe wenyine nabo bandi basore abahungu babiri bahajya bamwe ngo barabashyitsi umwe yari umushyitsi aturuka ngo mukanyosha hanyuma rero baca bajyana na ari batatu na Alegisi wa kane
mbega mwebwe nk'umuntu aho muyega muta musaba ikibona
ntacyo tubivuga ko ahubwo na kamara mazi dusaba yuko abapolisi bo badukura mu gisagara mu mihana uwo kubonye ku ibarabara ugiye kuba rugunguruka gutya aca bakurasa wonyine atana kimwe na gitonyi bakakwirukana nk'igikoko mu rupangu ngo winjire mu rupangu aca bagenda bonyine genda bazihirise gutya noneho hoho batumaze batwica none bazoheza noneho baheze batwara ikinone badutwara ikirere gusa mbona ko bari bakwiye kutwubahiriza twebwe mu gisagara tukaba abanya abajyango kuva kera
aba banyi bemeza ko hasigaye hari abantu bagurisha amandi bakavuga ko abenshi bagenda bakabura irengero ryabo n'ubu gushika ubu ngo nawe urashobora kubona uwo Alexi nabo bafatanywe
turafise ubwoba kubera tutazi ko ariho cyangwa kuba babamugwa mwinshi uraho twagiye kurondera twagura
nubwo kumurondera hehe
muri document
urakeneye kubona umuntu wacu kuko ntacazira kuko ntabwo arimo muri ibi by'abantu ntabwo barimo bari bicare ngaho
je nibaza ko nibijya by'imibano abantu babanye usazi ko umuntu ashaka gukwanga atacyo akuye ko hanyuma usanga ibyo bintu birahabaye kandi ababibwira kenshi usanga ari abantu nyine bari poshi baba babazi bazinanye ubundi bwo ku byerekeye ibyo bibazo bijyanye n'ibintu byo gukirafuye ni ukuri ni montage kandi kibambaje kandi kimbabaje cyane ni uko habaye kidnapping kuko naho haba haje umutahe wo kuza kumusaka ntibazi aho bamutwaye urumva yuko harimo de doute
mu gipolisi bo bemeza ko atamuntu afatwa ataco yagira Petero Nkurikiye icegera cuvugira igipolisi yamenyesheje ujya Amerika ko abafatwa badafatwa ngo kubera imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bakoze canke ivyumviro vyabo vya politike ahubwo ngo bafatwa kubera ivyaha bitandukanye babagira agatanga karorero ku bantu batunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha kubijanye n'ivyabo bane bafashwe mu cibitoke kuri uyu wa kane kujya 12 icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yavuze ko atararonka icegeranyo cavyo mugabo ngo ababafashe barafise ico babagiriza nayo kubijanye nuko hari abatwagwa n'igipolisi mu nyuma bakabura irengero ryabo Pierre Nkurikiye amenyesha ko ari ikinyoma cambaye ubusa abantu baguma bahagarikwa n'igipolisi c'u Burundi si mu gisagara ca Bujumbura gusa no mu ntara zo hagati mu gihugu barafatwa akenshi inyishu itangwa n'inzego zibijejwe nuko ngo ari amatohoza bagiye gukogwa I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
turacyari Bujumbura aho ibiganiro bihuza abanyapolitiki b'Abarundi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abahagarariye imiryango itagengwa na leta bikomeje kubera mu rwa mukuru Bujumbura umuhuza w'Abarundi muri ibyo biganiro president wa Uganda Yoweri Museveni ahagarariwe na ministri w'ingabo Crispus Kiyonga umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse niwe wakurikiranye imirimo y'uyu munsi aho inama ibera Fidelite uratwumva neza aho uri
ndabumva cyane cyane
watubwira muri make cyane Fidelite ikimaze kugerwaho kuri wa gatandatu ni iki muri make
muri make bari bateguye kwiga ibintu bibiri nyamukuru icambere cyari cyahujwe ko na bose twari kwiga ibijyanye n'umutekano n'impunzi kigira kabiri cyarukuraba ukuntu rutonde ikijyanye n'urutonde n'ikirangaminsi cy'amatora ariko rero icyo kibazo cy'ubwambere kijyanye n'umutekano hamwe n'impunzi cyari cyizwe neza nk'uko abavuye muri iyo nama w'ibyo biganiro babitwiganiye batubwiye yuko bari bagerageje kwiga hirya no hino kuraba ko hari umutekano muke ibihutera ibyo nabyo bikaba byahurijwe ko na bose hanyuma hari hagezwe aho batanga ibyemezo icyo bamwe cyo kubabwira ngo umutekano ugaruke ariko baca bumvikana ko bashobora guca basindira barekeje by'umutekano bakabandanya ibijyanye n'ikirangaminsi cy'amatora
none bahagaze cyangwa se ikibazo cy'amatora n'ikirangaminsi cyabyo bakigezeho
icyo kibazo gitanguye abari baserukira leta muri ibyo biganiro bahavuye basohora urwandiko berekana urwandiko rwatewe ko umukono na bamwe batavuga rimwe n'umutegetsi hatwovuga nka Dr Jean Minara asanzwe avugira muri ibyo biganiro imigambi itavuga rimwe n'ubutegetsi tukavuga na Charles Nditi yasanzwe aro asanzwe ari umwe mu mboneza z'unani amizero y'abarundi ubu rwandiko rero leta kirusohora irerekana uti ndushobora kujya kuri iki kirangamitsi cy'amatora mu gihe urwandiko rutararunonosora ngo tumenye icyo rugamije kubera ko ngo rujyanye n'iby'umutekano muri icyo gihe haciye haba rero intari nyinshi muri ibyo biganiro ku buryo umuhuza aciye ahitamwo y'uko ibiganiro bihagarara kugira ngo abanze yige urwo rwandiko arabe icyo rurimwo hanyuma aheze nawe arabe icyo yokora ariko rero ubu mukanya basubiye mu nama ubu niyo bari muri umwaka turavugana
ni ukuvuga ko ibiganiro bikomeje kuri uyu mugoroba leta niba nk'uko watubwiye Fidelite ihagarariwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Edouard Nduwimana
ego
ye turagushimiye Fidelite birumvikana ko ibyo biganiro tuzabikomeza amakuru yacu y'ejo ku cyumweru urakoze cyane Fidelite kandi nk'uko bitubwiye muri iyo nama ihuriyemo abantu benshi harimo n'abahagarariye amashyirahamwe y'abagore Fidelite abashije kuvugana mu kanya gashize na Madame Janvier Ndirahishe w'ihuriro ry'abagore mu Burundi abanza kumubaza icyo bashima ku nama iyobowe na minisitiri w'ingabo wa Uganda Crispus Kiyonga
Nunama ya mbere baravuze ingorane zihari hanyuma ejo turongera turatigaruka karere ikintu cize nayo nabonye twashitse ko nuko twari twumvikanye ibibazo nyamukuru tubanza guhera ko turabyumvikane cyo nibaza ko cyari kiduhaye icizere cyiza cyane yuko tugiye gushika ku kintu mu gihe twumvikanye ibikorwa tugiye gukora nuko ntabantu bagiye baravuga bavuze n'ukuri ibibazo cy'umutekano ibyo twari twahereye ko bakivuga umwe wese uko akibona kandi byinshi byasa hanyuma nari nifuza rero yuko icyo kibazo cy'umutekano kuko atamutekano hari muri ati ko atakintu na kimwe gisubira kuko tore nari nimbira rero yuko imbere yuko tuja ku bindi tubanza guca tuvuga ibyo dukeneye twukora iki twese tukavuga tuti turumvikanye ariko ntacungira turashika ko
none byagenze gucyo kibazo mwa bega mu ncamake uretse umutekano ikindi kibazo mwari mwumvikanye kuvuga kuno munsi n'igiki
twari twavuganye ibibazo bine bwa mbere tugahera umutekano n'impunzi cya kabiri cyari urutonde rw'amatora hama cya gatatu twavuga leta zo bihurikiyemwo bose hanyuma cya gatanu tukagaruka ku kiringo cy'umukuru w'igihugu ahari ubuhunzi aho twari turi ko turagihera heza haca haza rero ikindi kintu canditswe n'abo turi kumwe hama rero mu gihe hariho abo kitanezereye bavuze bati ikumbure ntituri ko turaganira neza kuko tuvaha nabo baja gukora ibindi icyo gipapuro rero nicyo ibyo bandi banditse turi kumwe nibyo rero byatumye duhagarika kugira ngo uri kwarafashe ibiganiro abanze agenda agisome hanyuma atahura ibirimwo hamagaruka tubarira ati turashaka kubandanya cyangwa tubandanye
uwo ni Madame Janvier Ndirahishe uri w'umwihuriro ry'abagore mu Burundi nawe ari mu biganiro bihuje abanyapolitiki biyobowe na minisitiri w'ingabo wa Uganda mugenzi wacu Fidelite ishatse kandi wari muri ibiganiro yavuganye nanone aho na Madame Immaculée Honja uhagarariye ishyirahamwe ry'abadamu banonosoye iby'amategeko mu Burundi hano aratangira asubizawe icyo abona bamaze kumvikanaho kugeza ubu
bibiri bya mbere twashoboye kuvyumvikana ko ivyerekeye umutekano n'ivyerekeye impunzi ku impande zose bashoboye kugira ibyo babivuga ko haraba impari ariko gushika kuri iyi saha bari bavyumvikanye ko ikibazo rero cyari gukurikira cyari cyerekeye icyo bita calendrier electoral icyo kibazo ngira ngo tutabeshanye umuntu agiye araraba hakiri kare babona yuko tugishikiriye impande twabona zose yuko aho bagishikirira kiza kuba ingorane kubera hasigaye iminsi ibiri gusa kugira ngo habe amatora rero twabona yuko ku mpande zose bari kubaragerageza kuraba yuko ikibazo cya mbere gihe icyo kintu tucya tukijya bacya bakijya ko bakaciga ariko rero hageze rero ko tuciga abantu bose bahagira icyo bakivuga ko twabonye yuko ku ruhande rwa leta bakiye bazana urupapuro rumaze iminsi ngo itatu ubwo bagwasinywe naba abo muri opposition abatavuga rumwe na leta rero bacha barushira imbere bavuga ati twegwe nitwaba mushaka ko tubandanya ibiganiro nabajya abantu basinye ngo rupapuro ni muduhe umwanya tubanze tuvyimvire ariko ntituvyemeye rero bikarino ibiganiro bicabirahagara murumva rero yuko nkuko nubwo urwo rupapuro tari bwahabe abantu bose babona ko icyo kibazo ku ruhande rwa leta baza kugerageza uburyo bwose bonaniza icyo gikorwa ariko kubera twebwe muri ivyo mpari hanini icyo nshima nuko twumvirijwe twebwe abakenyezi kuko twebwe muri izo mpande byose mu baharira ba politiki nta ruhande twafashe twe twagerageje ahubwo gusaba yuko mu byo bose ku mpande zose bafata les positions bafata zose ikintu boshira imbere ari umutekano n'amahoro na cyane cyane ko hatari umutekano ingaruka mbi hanini ziri ku bukenyezi.
Ni Madame Immaculée Honja haravuga ku mpari no kumvikana guke kuri hagati y'abashyikirana ariko nk'uko mugenzi baje ufite Fidelity ishatse amaze kubitubwira mu kanya gashize abari mu biganiro basubiye mu nzu bakoreragamo ibiganiro birakomeje kandi amatora ya president ni kwa kabiri w'icyumweru gitaha. Tuve gato ibujumbura tugane mu Kirundo aho rimwe mu mashyirahamwe yo kuzigama no kuguriza amafaranga rikorera muri iyo ntara ya Kirundo rimaze gutangaza ko rishobora guhagarika imirimo yaryo. Ihagarikwa ry'imishahara ku bakozi ba leta bahunze barifitiye amadeni ndetse n'abacuruzi bahunze batarangiza kwishyura amadeni bafashe nibyo bishobora gutuma iryo shyirahamwe rifunga imiryango. Ibisobanuro birambuye kuri ikibazo cyo mu Kirundo tubibwirwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ukorera mu ntara ya Kirundo.
Ishirahamwe SFCAM dushigikirane ni rimwe mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana bita ama microfinance akorera mu ntara ya Kirundo. Iryo shirahamwe gitugwa ahanini n'abadandaza bato bato n'abakozi ba leta bato bato na cane cane abigisha. Cyprien Gahuguru umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe avuga ko bariko bakorera kugara kumvoza ibihe by'indyane za politike Burundi buhitiyemo.
Muri abahunga harimo abanywanyi benshi bari bafashe ingurane muri iryo shirahamwe pamwe n'abakozi ba leta cyane cyane abigisha pamwe bamwe n'umushahara wabo bace babuhagarika ubu ntibagihembwa. Abandi nabo n'abagwizatunga bato bato bari mu dushirahamwe tukudandaza baragiye nka bose ku rugero rwa 80% bari bafise ingurane bafashe mu ishami rya SFCAM dushyikirane. Interano mbitso kuza sho Mansuel no kwishyura ingurane bari bafashe rukuvema Mansuel de Credit birabandanya bigabanuka ubu bigeze ku rugero rwa 30% y'amafaranga ishyirahamwe ryahora rironka ku kwezi ku kwezi. Ishyirahamwe SFCAM dushyikirane ntigishoboye kwishyura neza ingurane rya ryafashe mu mabanki kubera uburyo buke SFCAM dushyikirane ntigishoboye guha ingurane abanywanyi bose babyifuza.
Bamwe mu banyagihugu babadandaza bato bato baremeza ko batagishoboye kuriha amadeni bafashe muri iryo shyirahamwe bavuga ko umutekano muke Burundi buhitiyemo umaze kubashira mu kinogo c'ubutunzi bitazoborohera gusohokamwo.
Turabura abakiriya kubera abantu benshi barahunze manya dufaraga nyene yari yaduhaye itwari kuturarana ubusa ntitwabandanije kugira umugambi wo kudandaza. Twaciye tuza turasoma kubera n'ibintu dusumisha bizimvye kubera habaye ikintu cy'ugwimo nyene abantu barahunga twaba tugikora twe tudandaze impuzu nta muntu ashaka kugura impuzu mu ntamba akubwira ati niyo mfise nzoyita niruke.
Izo mpuzu rero urabona ko twama tugenda gusaba agakredi muri SFCAM iyo ntambara yaciye itera tutaraheza kuriha turacyari mu ngorane twebwe natwe n'abana baraduhungira ko bari Bujumbura. Ndaheza ndagenda ndavuga ati jewe rero mumbabarire sinzosubira kuriha vuba urabona intambara nange iranciye kubu noneho rero naho twahora turangura twarangura i Bujumbura. I Bujumbura bose baca barahunga.
Umwizero w'uko intara ya Kirundo isubira gufata umurongo wahorako mu by'ubutunzi ntuseswa. Alain Tribert Mutabazi numuhanuzi wa buramatari ajijwe iby'ubutunzi.
Icyo kibazo ntabwo bakidushikiza mu ntwaro kwego rw'intara cyangwa kwego rw'amakomine mwabibwiye ba musitaneri ariko tubibaza yuko atangwaniye n'inyabizotera kuko nabo bavuga yuko bahunze ariko barahunguka kubwishi kibaza yuko barabye amasezerano bayajyaniye naye mashira hamwe kwazoheza bakicara hamwe bakisuganya bagatora umuti w'ico kibazo tsabona nivyo yuko urudandazwa utagenda neza nkuko byamye imbere yuko hatangura ibintu bihuha byaje byakuyagiye mu kirundo bigatuma abene gihugu bamwe bamwe umutima ubavanga bagahunga ariko tubovuga yuko ivyo byabaye mu minsi heze ariko ubu kuvaho bamwe bamwe batanguye kuza barahunguka tubona yuko ubudandaji mu isoko eka muri rusangi mu ntara yose ko buriko burasubira kuja ku murongo
umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Sefcam dushikikirane avuga ko umwizero w'uko ishyirahamwe arongoye rivyuka ari uko ituze ryogaruka mu Burundi nubwo Sefcam dushikikirane ariryo rimaze kwemanga uruhombo rimaze kugira hari n'ayandi mashyirahamwe adashima kubivugira hejuru ariko abayegereye bamaze kwemerera ijwi rya Amerika ko atakaza amahera atari make ku bakozi ba leta bahunze bafite amadeni nubwo atoshobora kuyugaza mu kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Amatora ya prezida w'igihugu mu Burundi ateganyirwa tariki ya 21 kwezi kwa 7 turimo nejo bundi kwa 2 iki kibazo cy'amatora na politiki y'u Burundi ku buryo bwa rusange nicyo kivugwaho ku biganiro bihuje abanyapolitiki b'inzego zinyuranye bu Burundi n'abahagarariye imiryango itagengwa na leta. Ese abanyagihugu mu Burundi bo bakivugaho iki ni byo mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuganira n'abanyagihugu mu Burundi mu kanya gato bagira kutubwira uko babyumva.
Ibitekerezo mfise ni ku bijyanye n'amatora hari imigambwe mbona yavuye mu matora mugabo kubyo wanje uko niyumvira naho mbona ibintu mega bimeze nabi umuturiho nuko two yaba n'abantu bamwe yameza muze Peter Nkurunziza boza kugira gute kumucinda mu matora kuko niyo ntuze niyo demokarasi n'andi kuva mu ntuze kuva mu matora sinizera yuko ariwo muti w'intuze wa demokarasi amebisikaye nabyo ikino saba barundi harimo barundi benshi banyotewe abanyotewe intoze amahoro nuko kuwa kabiri kabisa bosidukana iyo baza gutora kuko niyo demokarasi n'ahandi tudakoze uko tuzaba ko tutasubira inyuma
ariko abo ngabo batangaza ko bavuye mu matora bavuga ko batigeze babona umwanya kugira ngo begere abakunzi babo biyamamaze kuko ngo umutekano batari bawufite wowe icyo wakivuga hiki
ya icyo kabisa kirumvikana kandi abye naje ikino noga ya leta kubona leta yafashe ikugara nk'amaradio bari gukoresha mu gutangaza imigambi yabo icyo ni kintu leta yakoze gikomeye kabisumba yabugariye amaboko niko navuga so ibyo ni ibintu leta yagize nabi hama mugana hari uko ba kuko uko bava mu matora niko igihugu bagishyira muri risiki urumva bagishyira mu ntuze ya mu sinibwo nakivuga urumva
hanyuma Gerard mwebwe nk'abarundi baba hanze y'igihugu mwumva umusanzu wanyu kugira ngo igihugu kigarukane amahoro n'ituze wabuwe
kubwo ane novuga ibindi byose muko biza naho ho bavuga ati nta gihugu cyotera imbere atamahoro ariho nta gihugu cyotera kuko ndo cyo mpaga tembere kwa Amerika mu gatamahoro ari mu gihugu ibyo bintu gihugu gifise cyo korona cyangwa mu nota muga dufise amahoro ntacyo tunanira nicyo kintu cyambe tumigana kuko twese twabaye mu makambi nk'imyaka irenga 10 turazi ubuzima twabayemo ingwano yabaye mu ntuze mu Burundi twayizwaye baye mu soti tugomba kwigenza byo subira n'ukuri ntagohesha nta bintu byambabaze mu meza abiri abantu twaho tubana bari bahungutse amazi nk'imyaka 5 bahungutse kunyandikira bambara ngo nasubiye mu nkambi nta kintu kibabaze wamaze gutangura ubuzima ukumva bakwandikira ngo nasubiye mu nkambi nta kintu kibabaze gishumbike
Gerard rwose abo bantu nanjye nahuye nabo nagiye mu gihugu cya Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu benshi mu bantu navuganye nabo bambwiraga ko ubu ari inshuro ya gatatu bahunze
yari wumva kabisa nk'umuntu wabaye mu nkambi nta kintu kibabaze n'uko turaba noneho akanumviza amajyamba ava mu yandi abamya politiki bamwe bamwe benshi nta kuri bashyira imbere icyo bagomba ibiti bagomba inda zabo kumbe ntibibagira abantu bato batuko ari bo bababarira bene intambara ishushe burira amadege bagenda iyo bagombye nawe ujye muntu mutu adafite amafaranga y'indege azogera gute so ibyo ni amaze barabe intuze barabe ingingo z'igihugu ntibashyire amadembere yabo kuko
Gerard turagushimiye cyane tuvuganye uri muri leta ya Virginie hano muri leta zunze ubumwe za Amerika urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza.
Namwe murakoze, thank you so much.
Thank you. Turi kumwe kandi na Jean Bosco. Jean Bosco uratwumva?
Ndabumva cyane murakoze. Urumva edi ikintu nagenda kubwire nagira ntangwe ku cyambere cyitwa cyaba mediateur. Urabona bagiye muri Tanzania barindiri wari bakuru b'ibihugu batanu bagiye basikari babiri umwe acaha ububasha uwundi ngo niwe uzwiye kuba mediateur yitwa Museveni. Museveni araza ngaha arakora ibyo ashobora mugahumenga n'ibyari byari bishemeye cyane hanyuma aduhereza umusirikare ubwo wiwe umukuru we w'intwaro kagenda kubwire mu yuko haje aba ambasaderi babiri bakomeye cyane bo muri Loni ba des ambasaderi ryo kariyeri bagize kariyeri nini cyane mu bintu byo kumvikanisha abantu.
Uravuga Said Djinit na Abdoulaye Badil
na urakoze wampaye inka na bo hanyuma rero birabananira. Ubu rero Museveni natubwiye yuko umusirikare ari we wenyine ashobora gusumbya abo bantu kugira ngo yumvikanishe abapolitisi bacu b'umusoda we ngo ntibazobishobora. Ntumve ngo bariko baramwumviriza si kuvuga ko bariko baramushima uze wihende abo ntuhiyende kuvuga ko aya matora asanumwe muri twe ayemera ntitwemera kuko tubona yuko abari kujya mu matora b'ukuri bari kugira iheganwa ry'ukuri ntibarimwo.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Alex turi kumwe?
Ego turi kumwe.
Igitekerezo cyawe Alex vuba vuba mu magambo avunaguye.
Murakoze njye nashaka kugira ngo mbaze ikibazo gitoya.
Ego niba dushobora kugisubiza turagisubiza bitadushobokeye ubwo twashaka abandi bazagisubiza.
Oya ndibaza ntabwo mushobora kugisubiza kubera ndashaka kukibaza abanyepolitike b'u Burundi.
Ndibaza ko nabo barimo kumva radio. Yego.
Ego birigo baturirimbira ku maradio ngo sirtu aba ngaba babopoza. Aba tavuga cyo kimwe na leta.
Yego.
Batubwira ngo baraharanira gateka k'abanyagihugu. Kugeza ubu nje kibazo nibaza no kuvuga ngo ako gateka k'abanyagihugu baharanira gushika ubu ngubu hari abanyagihugu babeye bari mu makambi. Nakahe. Ko batagatekereza hako ngako. Cyumviro nshaka gutanga
vuba vuba.
Nagomba gusaba barundi bose bajye mu matora.
O RV uratwumva?
Ego ndabumva.
Igitekerezo cyawe uri hehe?
Je ni mu gisagara cya Bujumbura.
I Bujumbura muri iteguye amatora?
I Bujumbura sinzi ko twoyita amatora ngira twoyita nk'ukuzoba duca mukwikurayo kugira ntihagire uwo bazohitana ubona yuko biteye ikibazo. Abantu dusanzwe tuba muri ajya makaritie yagize ikibazo urumva rero je nk'ikintu cyerekeye cy'amatora rero.
Yego.
Niko ndaraba nk'amatora sinobwa yuko ari amatora cyangwa ataratora kuko uravye ibibazo bihari ukaca wumva ngo azoja kwitoza azojana na naka hari nk'abantu vrema batari bakwiye no kujya kwiyerekana aho bari nk'umuntu amaze kuronka 0% ubundi nawe aritoje aronsa abadepite babiri n'ingene bavuga hari uwitwa Gaston n'uwitwa Konsili aho bava naho bashyize amakandidatire yabo batigeze banaronka naye nk'abo sinumva n'icyo bari kubarako ariho bafite n'indimi zibiri naye ngo umuntu ashobora kuvuga ngo azitwara hanyuma aveyo hamwe agashima ahandi akagaya nibafate kimwe bashime cyangwa ntibagaye hanyuma tumenye aho bahagaze. Nayo ku byerekeye amatora nkaje novuga yuko amatora sinayagiyemo n'ubwa mbere ntayo nzojyamo nzogumaho narindi ngume njyamye cyangwa indosi byo njya gukora nje ngenda bikore kucerekeye nayo icy'umuhuza
vuba
cyo umuhuza ndamushima gose umuhuza yagize umwete mwiza arakoranya bose ariko rero tukagaya abantu bafite indimi zibiri abantu bo muri leta ashobora kuvuga ngo bongeremo iki kingo cyerekeye ngo kubahiriza mubwirizwa shingiro ngo kubwigenge bw'ihugu oya nibahagarare hamwe nabo nyine swate ba.
Ayo rero ni amajwi y'abanyagihugu bavuga ku bibazo biri mu Burundi mu gihe nanone abanyapolitiki n'abandi bahagarariye imiryango itagengwa na leta bakomeje guhuzwa na minisitiri w'ingabo wa Uganda Crispus Kiyonga uhagarariye umuhuza w'abarundi president wa Uganda Yoweri Museveni mu biganiro bigamije gukemura ibibazo by'ingutu byugarije u Burundi. Tubibutsa ko ejo bundi kwa kabiri hateganijwe kuri gahunda yo mu Burundi amatora ya president w'igihugu. Nijwi rya Amerika ni Washington DC kubakomeje kutwumva mwese mutwumvira ku mirongo ya FM 94.9 na 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda ni ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mwese kandi nongeye kubashimira kwa mwateza amatwi radio Ijwi rya Amerika kuri uyu munsi. Mbararikira kandi programu zacu zisanzwe mu masaha ari imbere, ndetse nejo uko bisanzwe isa 11:30. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire umunsi mwiza.